ni radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa ategerejwe i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatandatu. Urubyiruko rwakoze imyigaragambyo imbere y'ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa ndetse n'i Goma rugaragaza ko rutishimiye urugendo rwe mu ntara ya Gitega mu Burundi. Abantu 24 barafashwe, barafungwa, bakekwaho kuba abatinganyi.
N'umuvumo kandi kibabaje. Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigiki ukagaho uvuze abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubone nawe ngora n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hari ibicumuro by'ibumwe.
Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari mu giterane cy'amasengesho i Gitega. Muri Nigeria bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu waje ku mwanya wa kabiri Eli Hajj Atiku Abubakar, n'uwaje ku mwanya wa gatatu Peter Obi basabye urukiko kwemeza ko ibyakoreshejwe mu kubarura amajwi bigenzurwa. Iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngizwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Ku mugabane wa Afrika, ibihugu bitatu bibanyi na Somalia byaremeye kuzorungika izindi nteko gufasha abasirikare b'ico gihugu kugwanya umuhari Al-Shabaab mu kiswe igice ca gatatu c'ibikorwa bya gisirikare. Umuhanuzi wa perezida wa Somalia mu bijanye n'umutekano Hussein Sheikh Ali yavuze ko Djibouti, Ethiopia na Kenya bizorungika izindi nteko ziyongera kuzo basanzwe bafiseyo, ariko yaranse gutanga igitigiri nyezina cyabo bandi basirikare binyongera bitezwe mu gihugu ciwe. Abaperezida b'ibyo bihugu bitatu barahuye mu nama batumwe ko na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri i Mogadishu. Barangije bemeranije gutegura no gukorera hamwe mu kurondera no gusangangura Al-Shabaab mu bice bitandukanye umuhari ufise ibirindiro. Matt Briden, umuhinga mu by'umutekano mu karere k'ihembe rya Afrika, yavuze ko kongereza izo nteko bishobora kuzonyarutsa gutsinda Al-Shabaab, ariko avuga ko uwo muhari wafashe umukenyuro nawo wo gusanzaza abagwanyi bawo no kutaza baritega abasirikare ba leta ya Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu, umushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo ku munsi wa kane yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ko Amerika itegekanya gufasha Ukraine igihe kirekire cyose intambara izomara. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika bwavuze ko abo bategetsi babiri b'ibihugu rutura mu bya gisirikare baganiriye ikiringo cy'iminota 10 hari haruhande y'inama yahuje umugwi w'ibihugu 20 biteye imbere mu by'amahinguriro kuruta ibindi ku isi. Bwabaye ubwa mbere abo bategetsi baganira kuva babonaniye i Geneve mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze. Si ubwa mbere Amerika ivuga amajambo nk'ayo. Perezida Joe Biden akunze kuvugira ku mugaragaro ko yiyemeje gufasha igisirikare cya Ukraine kwirukana Uburusiya. Hano muri Amerika kandi umushikiranganji wa Amerika w'ubutungane Merrick Garland avuga ko ashigikiye ko umugwi w'abacangero Wagner w'Uburusiya witwa umugwi w'iterabwoba mpuzamakungu. Yavuze ko uwawushinze Yevgeny Prigozhin ko yakoze ibyaha byo mu ntambara. Yabivuze ku munsi wa gatatu ariko yishura ibibazo bya komisiyo ya Sena ya Amerika ikurikirana iby'ubutungane. Umushikiranganji Merrick Garland yavuze ko umuhari Wagner ari ishyirahamwe ririko rirakora ibyaha byo mu ntambara kandi ririko rirabangamira Amerika. ariko avuga ko ubushikiranganje bw'imigenderanire aribwo bwemerewe kwita amazina nkayo iyo mihari. Umugwi w'abasenateri bakurikirana iby'ubutungane uriko urategura itegeko rizosaba umushikiranganje bw'imigenderanire wa Amerika kwita uwo mugwi Wagner ko ari uwiterabwoba. Umugwi Wagner washinzwe mu 2014 urongowe na Yevgeni Prigozhin asanzwe yashizwe mu bihano na Amerika kuko yegereye Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Naye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi, umuyabaga w'umunyapalestina w'imyaka 15 yarishwe n'abasirikare ba Israeli mu ntara ya Cisjordania ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane. Ubushikiranganji bwa Palestina bw'amagara y'abantu bwavuze ko Muhammad Nidal Salim yarashwe mu mugongo n'amasasu y'abasirikare ba Israeli mu gisagara cya Azum. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko abandi bantu babiri bakomeretse harimwo n'umwana arembye cyane. Itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP rivuga ko kuva mu ntango z'uyu mwaka iyo midugararo imaze guhitana ubuzima bw'abantu 65 barimwo abakuze, abana, abagwanyi hamwe n'abasivile ku ruhande rwa Palestina. Nayo ku ruhande rwa Israeli abakuze 13 hamwe n'abana barishwe barimwo n'abajejwe umutekano.
Urakoze Aloise Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
President Emmanuel Macron w'Ubufaransa ategerejwe ikinshasa muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo kuri uyu wa gatandatu. Urubyiruko rwakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade y'Ubufaransa ikinshasa rugaragaza ko rutishimiye urugendo rwe. Bamwe muri bo bari bafite amabendera y'igihugu cy'Uburusiya baramushinja ko ashyigikiye u Rwanda, bavuga ko ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma. Naho urubyiruko rwakoze imyigaragambyo yo kwamagana urwo ruzinduko. Jimishukani bakomera.
Mu barenga 200 higanjemo abaturage na umashyirahamwe haranira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyane mu mujyi wa Goma nibo bari bakuye imihanda. Ku mpapuro bari bafite hari handitseho amagambo agira ati: Ubufaransa n'u Rwanda bukaba nayo 2023. Twanze Ubufaransa muri Kongo. Umugambi nyamukuru ni uwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Kongo, nk'uko bisobanurwa na Jackson Bulereko wo mwishyirahamwe Viranda Mutsanga.
Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batanga inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya Ruguru. Niyo mpamvu kuza kwe rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta nicyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Kongo.
Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Kongo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Roboshi Bwake ni umwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo. Kuri we leta ya Kongo yagakwiye gukura ubufatanyabikorwa ubwo aribwo bwose igirana n'Ubufaransa.
Ubufaransa bukorana n'u Rwanda, u Rwanda narwo rwaha inkunga M23 muri Kongo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo asure abasore be ba M23 arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Bufaransa.
Sasaba n'igice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugaruva gumuja sake. Abigaragambyo berekeye ku kigo cy'abafaransa kiri muri metero 800 gusuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara y'Kivu ya ruguru. Bakiyagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambyo hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Luca gira ati:
"Icyakula kukuja hapa sababu hapa ndio consulat yao.
Twahisemo kuzanga muri iki kigo cy'Abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibidukoze ntabwo biri buze guhagarira hangaha. Turakomeza kugeza umunsi makoro yavuze ko azagera muri Kongo ugeze."
Imyigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaranira impinduka muri Goma. Nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara Bin Kartumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka, wanze kwitabira iyo myigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage.
Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président.
Mu byukuri leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turange uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinema ye ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si Ubufaransa. Njye ndabona ahubwo ubungubu Congo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Paul Kagame est en train d'orchestrer l'alerte de la République démocratique du Congo.
Imyigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifuzi igaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho abigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa ku wa gatandatu tariki enye z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezwe kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Goma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abantu 24 bamaze iminsi 11 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega, bafashwe bitabiriye inama yari huje abakundana bahuje igitsina. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abafunzwe bari mu mice yose, n'abagabo, abagore n'urwaruka, nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'Uburundi undi kwa 2023 kwezi kwa kabiri guheze, mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafata kavuna musase ko hagati y'ivyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega, barabubira bahita baburiza amapika apa baje kuwafungira mu gipolisi. Niko amasoko yacu avuga. Inama bahagaritswe barimo yari yateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa rikaba yatanze batashimye ko mwidondoro wabumenyekana, yatubwiye ko bafunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. ikibanza bari kubakoreramo inama twasanze kirimo amaserenge imiti ubufuko bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba byirondoka hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi niko amasoko yacu akomeza avuga ku cicaro gikuru cy'igipolisi amasoko y'ijwi rya Amerika nayo nyene yatashimye gushira habona umwidondoro yatubwiye ku iyo dosiye iri kikurikiranwa n'ibiro bikuru byigendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi Umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Republika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. Ishirahamwe Muco ryari ryateguye iyo nama ryari ryaronkejwe uburyo na USAID. Igisata cya Leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu. Natabo twashoboye kuvugana hari abashingwa manza bari kubakurikirana ibijanye n'ifungwa ry'abo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwa manza rwo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje. Kuri wa gatatu, Perezida Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri aba bantu bafunzwe yagarutse kubatinganya yamenyesha ko umurundi wese yaba uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa. Aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Hari imico mibi, iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane rw'abagore n'abagore barongorane ibyo imana arigeze bivuga kanye ibyo ntabyo yigeze itegura n'umuvumo kandi ikibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'imana n'abamenyesha imana abishyigikiye ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo batambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hariho ibicumuro by'ibumwe tube tugacasoma ijambo ry'imana Sodoma na Gomora zabomotse kubera iki muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urasetsa ku isimbo y'inuma aha tini yihangana hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo ni vumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe umurundi yava akagera n'ahazoba ari muri Amerika aza muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
ku isi yose amatohoza yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko hari ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri ivyo bihanisha igihano cyo gupfa izo bihugu 68 biri muri Aziya kigobe cy'abayahudi n'abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu ero ryo uri kaneza ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara abategetsi bafasha gute abaturage mu iterambere abanyagihugu mu makomine agize intara ya Gitega ayibowe n'abakenyezi barashima uburyo babafasha mu iterambere kurusha abagabo inkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
Ayo makomine arongowe n'abakenyezi ni Giheta, Makebuko, Bugendana na Gishubi. Ni mu makomine 11 agize intara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri ayo makomine 4 barashima ubutwari bw'abakenyezi babarongoye kuva mu mwaka wa 2020. Odasindira Cuza aba ku mutumba wa Murago muri komine Makebuko yarereye mu buseruko bw'intara ya Gitega. Arashima ingene umukenyezi abarongoye ku rwego rwa komine yitaye ibikorwa by'iterambere kurusha uwahahora imbere y'ibihumbi 2022
Ntaje we tumaze gukorana n'abastanteri bese mukaba ndabona neza yuko hari cyase asumbije n'abandi bastanteri bo babara hoze bakora muri no komune Ari ho stade itari bwaboneke ngahe Makebuko yari yarubatswe mugaguma mu mushinge mugabo ubwiye kuraba usanga ari stade ihimbaye urabona neza yuko ari karateri teke ikomune ya Makebuko kubera iyo stade yonyine yari yananiranye mugubu yubatse
Mustanteri wa komune Makebuko nawe nyene arashimagiza ibikorwa maze kurangura kuva giye ku burongozi bw'iyo komune ne Ivete Kanyamuneza avuga ko mu kiringo amaze atwara yagarukiye cyane agateka k'abakenyezi
twarafashe iyindi ngo yuko atazindi ngo zobandanya zubaka bidaciye mu mategeko kuko iyo hagize umusore acikiza turabatandukanya umukobwa agasubira iwabo bakabanza bagaca mu mategeko imbere yo kubaka ubu mu mitumba yose bamaze kubimenyera kuko n'umutumba bibaye ko baramuta badushikiriza tukabahanura bakaheza bakabikwirikiza
abandi banyagihugu bashima ibikorwa birangurwa na Mustaneri w'umukenyezi nabo muri komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega Burega. Sipiriano Nizigama wo ku mutumba Bihororo wiyo komine ari muri abo.
Umstanhera turongo yadutwara neza bwe mitura ibintu byose arakumbira kweri n'ukuri none gitaye mbere n'isaba n'ukuri ntawo kwidoka amabarabara arakoresha neza cabikiraro n'isaba ibikorwa rusangi n'isaba ntawo kwidoka bwe kubitura ubwo nyine bacaba kugirana n'ingoga ntibigabara kugora n'ukuri
Micheline Ninahaza arongoye komine Giheta iri mu burengero bw'intara ya Gitega avuga ko mu byamaze gushika ko harimo kubahura abakenyezi bo muri komine arongoye kugira ngo biteze imbere avuga kandi ko atibagiye abo mu bwoko bw'abatwa
abakenyezi canke abigeme barahimirizwa kubaza barahimirizwa kurima barahimirizwa korora barahimirizwa kunyonga imiduga no kuvuka bwabuzi bwari bwahebewe abagabo abagore canke abakenyezi canke abakobwa babishoboye barahimiza kuko byarabonekanye yuko umukenyezi nta kintu na kimwe atokora umugabo akora ikibazo c'abatwa abakiri barabumba ni umwe n'umwe turabatiza amatongo bararima barorora
mu ihuriro ry'amashirahamwe y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu kafob barashima kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi gyemerera abakenyezi kwinjira mu nzego zifata ingingo Esperance Nijembazi arongoye Kafob avuga ko akiragahaze kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi ashike ku rugero rw'abandi bakenyezi bo muri Afrika
turazi yuko ibwirizwa shingiro riha umukenyezi bice n'iburi biri 30 kujana mu bibanza bitandukanye mugabo hariho ibibanza bimwe bimwe usanga umukenyezi adaserukiwe gose dufatiye no mu nzego zo hasi sanga ibyo cy'imirongo 3 rimwe na rimwe ntibishika twebwe rero nk'aba sanzwe baserukira amashyirahamwe y'abakenyezi cyangwa umukenyezi tubira tuti ko n'umubwiriza ashingira bavuga bati imiburi iburi ni ukuvuga yuko bishobora n'ukunarenga
urongo ihuriro ry'imigambwe mu Burundi FDP mu mfunyapfunyo y'igifaransa arahumuriza abakenyezi bifuza kuja mu nzego zifata ingingo ku bwinshi ariko Felicien du Burundi arongoye iryo huriro afise ica basaba nuko bokwinjira mu migambwe ku bwinshi kuko ariyo nzira yo nyene abashaka kuja mu nzego za politike bacamwo
urakoze Thierry Ndayishimiye muri Nigeria abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu waje ku mwanya wa kabiri Eli Hajatiku Abubakar waje ku mwanya wa gatatu Peter Ruby basabye urukiko kwemeza ko ibyakoreshejwe mu kubarura amajwi bigenzurwa banze kwemera ibyavuye mu matora yo kuwa gatandatu Ahmed Tinubu wo mu ishyaka APC riri ku butegetsi yatsinze afite amajwi 37% navuganye na Claudette Ndayisaba murundi kazi ukurikiranira hafi politiki ya Nigeria atangira mbwira uko mu rwa mukuru wa politiki Abuja bakiriye ibyavuye mu matora
ngaha Abuja abantu urabona niyo usohotse hanze urabona yuko kare amatora yabaye bagatangaza uwatsinze abantu bishima mugabo cyo turabona yuko atabantu bishimye n'ukuri abantu hari agacerera ukabona yuko umenga abantu nyene bameze nk'abantu batangaye mugabo situation umutekano ntangorane zihari abari muri opposition cyo bakoze barahumurije abantu barabwira yuko bohumura bakaba barashiraho constitution bajya abantu zenya amatora yashize yuko mugabo bazoheza bakitura ubutungane ariko uravye nta kintu cy'umutekano muke uri Abuja gusa urabona ko abantu n'ukuri batabiryohererewe uravye n'abantu muraganira nyine abanigeria mukaganira bakakubarira yuko batajyohewe
urabivuze umwe mu bakandida waje ku mwanya wa gatatu Peter Obi aravuga ko yiteguye kuzereka ubutabera ko yatsinze amatora urugiruko rwinshi rwari muri inyuma urabona afite uburyo koko bwo kuzagaragaza ko amatora yagenze nabi
Feniste urabizi yuko ubu ibintu by'amatora mu bihugu bya Afrika ni ibihugu bike usanga bishyiramo kuri mu matora mu bisanzwe urumva igituma bivuga ukuntu byari biteguwe yuko uko bahejeje gutora bariko baratora amajwi yose aho bahejeje aja muri server kubera bari bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo urumva bararindiriye nta majwi yigeze ajayo baca bakoresha uburyo bwo guharura nyene bundi busanzwe urumva ico cyose nico kibereka yuko menga amatora yagenze neza kandi amatora yari yabaye kuwa gatandatu bari guca bayatangaza bukeye mukura abona ko bayatangaje kuwa kabiri
uteranije amajwi y'abakandida babiri ati ku Abubakar na Peter Obi yaba 58 bombi iyo baza kwishyira hamwe bari gutsinda amatora kandi bahoze mu ishyaka rimwe PDP mwebwe mu bikurikirana bya politiki aho ngaho bo babona gute kuba baratsinzwe bava mu ishyaka rimwe kandi bakagira amajwi uyateranije yashoboraga gutsinda Tinubu
urumva kubera ibihugu byo muri Afrika twebwe ntibakunda kuja hamwe umwe abashaka kuba umukuru w'igihugu undi umukuru w'igihugu mu bisanzwe iyo bashyira hamwe bari kuba bari gutsinda hanyuma ikindi amatora yino arimo ubuntu bwinshi arimo ibintu byinshi ikindi kintu nabonye gishobora no gushavuza urabona ko ino hari haba Yoruba hari haba abahausa hakaba n'abayipo nk'abayipo ntibarigera baja ku butegetsi urabona yuko batanezerewe hama urumva uyu Tinubu ari mu mugambwe wa w'umukuru w'igihugu ni hakere rusanga umugambwe w'umukuru w'igihugu utsindwa muri Afrika ni hake ngira ahantu demokrasi maze gukomera cyane ni usanga batsinda urumva inore muri Afrika ntidukunda gushyira hamwe bagashyira hamwe bari gutsinda urumva umwe wese yagombye kwikwegera ko nanje mbe president
Madame Claudette Ndayisaba murundi kazi utuye muri Nigeria akaba akurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu ndagushimye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Veniste munyamakuru
aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi kuri iki cyumweru saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi ikiganiro Agasaro Kaburaga ntimuzacikwe bamwe muzamenya amakuru y'abanyu mwaburanye dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amavuta y'umwana yuzura igisambu ntiyuzura igisabo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro
side of